Mijambo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yashikirije kuri uno munsi wo kwibuka abanyuruzwa bakabugwa irengero, yamenyeshe ko hari abibaza ko ayo mabi yarangiye. Avuga ko ari ukwihenda kuko akibonekeza henshi mu bihugu. Antonio Guterres amenyesha yuko kutamenya inshuti, umugenzi cyangwa umubyeyi yazimanganiye bitera agahinda bene kubura ababo. Amenyesha ko ibishobora gukiza ababuze ababo ari uko abakoze ayo mabi bafatwa bagahanwa. Asaba amaleta gukora ibishoboka byose ako kabi kagatuzwa. Mu gihugu cy'u Burundi kuva hadutse umutekano muke mwaka 2015 hari abantu bishwe, abandi babugwa irengero, abandi nabo barahunga igihugu. Amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki amenyesha ko abantu barenga 200 bamaze kunyuruzwa bakagenda mazimayongo kuva muri uwo mwaka 2015. Ari mu rugendo rw'i Kinshasa muri Congo igenekezo rya 12 ukwezi kw'indwi uno mwaka, Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye ikinyamakuru cy'Abafaransa RFI ko mu Burundi ata abantu banyuruzwa ko ari kinyoma. No mu mugwi w'igihugu wigenga ujijwe agateka kazi na muntu naho no munsi ataco batubwiye ku bijyanye n'uko ibintu byifashe, kuko uburongo uyu mugwi Sixte Vinyini Muraba yatumenyesheje ko yafatiriwe, baremeza ko mu Burundi ata abantu banyuruzwa. Tubisanga mu cegeranyo cy'uwo mugwi cyo mwaka 2020. Icyo cegeranyo cerekana ko muri uwo mwaka hanyurujwe umuntu umwe rudende.
En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon, vous me diriez ah non, telle personne.
Uko ndabizi nta banyuruzwa mu Burundi ataruko mwambwira izina kanuni muto umuntu runaka yaraburiwe irengero. Icyo nzi neza kandi nuko hari inkozi z'ikibi inyuma y'amabizikora zica zija mu Rwanda, kandi nta burenganzira tugira bukuja gusaka mu Rwanda. Murazi ko hari inkozi z'ikibi 19 zigeze gutera umuryango zica abantu mu Kayanza mu nyuma zihungira mu Rwanda. N'ubu ziri mu Rwanda. Abantu bavuga ko baburi birengero, ariko ndazi ko bibereye ahantu hamwe.
Pacifique ninahazwe arongoye umugambi ndondeza w'ishyirahamwe Focode ntiyemera ibivugwa n'abo bategetsi. Amenyesha ko agiye gushyikiriza umukuru w'igihugu urutonde rw'abantu banyurujwe 200 n'umwirondoro wabo kugira amwereke ko batarira busema.
Mu ishyirahamwe Focode turayemeza ko abantu barenga 250 bafashwe kandi bakabugwa iyo bagiye. Ibiharuro byacu turazi kandi ko ari ibiharuro bikiri munsi cyane y'ibiharuro bivugwa n'ayandi mashyirahamwe, kubera ko dufata umwanya utari muto wo gutohoza ku muntu umwe wese tuvuga ko aba yarafashwe akabugwa irengero ryiwe. Ni nacyo gituma muri ino ndwi ishyirahamwe Focode rizokwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye rikamurungikira urutonde rw'abantu barenga 200 twebwe twatohoje ko twemeza ko bafashwe n'inzego z'u Burundi bakongera bakabugwa irengero ryabo.
Mu gihe cyose habaye intureka mu Burundi hari abantu banyuruzwa ababo bakaburengero ryabo. Abenshi bavugwa nabo mu mwaka w'1972 abo babuze ababo bamenyesha ko ata kintu kibabaza mu buzima nko kubura uwawe ntumushingure. Ako gahinda ni nako n'ababuze ababo mu mwaka w'2015 bafise. Tubishikirizwa n'umukenyezi wa Jean Bigirimana umenyeshamakuru k'inyamakuru iwacu yabuzwe irengero mwaka 2016.
Umuntu utigeze uhamba ngo umushingure ikomera cyo cyama uko nyene umuntu abana nacyo akakigumana n'abana nuko nyene barambaza. Hari gihe biyumvira akavuga ati yaba papa wacu twaramushinguye neza tuba tugenda ku mva yiwe tugashyiraho nk'udushugwe tukamwibuka ugatariko se impamvu niyihe yatumye bamutwara burundu bakamwica kamuhamba. Ntitumwihambire twebwe nk'abandi bantu, nuko nyine ibibazo ntibibora pe.
Mu ishyirahamwe ry'abashingwamanza rijejwe kuburanira abahohotewe mu masentare mpuzamakungu Kavib bamenyesha ko bamaze kwitura amasentare mpuzamakungu. Gustave Niyonzima arongoye Kavib amenyesha ko bamaze kuyashikiriza amadosiye 1000 harimo 200 y'abanyurujwe.
Muri Kavib turemesha cyane imiryango yabuze, tukayiremesha tuyibwira yuko hari amadosiye menshi yashika ku 1000 yamaze gushingishwa mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha yaba kuvyerekeye ico caha cyo kugenda amazima yonge no kunyuruzwa n'ibindi. Kandi n'amadosiye arikagenda neza arikarakurikiranwa mu ibanga ntangere. Kavibe kandi iratera ka sentare mpuzamakungu mpanavyahishashirahe ariyo rakuru penale internationale nico bita groupe de travail des nations unies sur les disparitions forcées kugira botebutse amatohoza kugira ababikora bashobore guhanwa.
Uwo mushingwamanza arizeza imiryango y'ababuze ababo ko bitebuke ukuri kuzoja habona bagatunganirizwa. Desire Hategimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.